bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 muri 2018. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane na hazengeye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwe muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijya nino ku isi yose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Urutonde rw'ibiganiro byacu bitandukanye murabusanga kandi kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishamwe Ash Detroit giyemeje guteza imbere no gushigikira abanyagihugu bakora urudandaza rubaye abaye mu gisagara cha Detroit kiri muri leta ya Michigan aha muri Amerika. Uko umwaka utashe riratunganya amahiganwa ku badandaza bafise imigambi iteza imbere ico gisagara. Utahukana ikibanza ca mbere haronse amafaranga ashobora kubagera ku madolari y'abanyamerika 50,000 kwa rwizatunga barenga 200 bari bitabiriye iryo higano mwaka uheze. Ikibanza ca mbere cegukanye umurundi kazi Nadia Nije imbere yashize imbere umugambi wo gutanguza inzu y'uburiro restaurant mu Gifaransa iteka imfungurwa zo muri Afrika y'ubuseruko. Hambavuye ku gashimwe Nadia Ninje imbere mu kwezi k'umunani uno mwaka turimwo wa 2018 yari muri 10 ba mbere batsindiye higanwa ry'ibifungurwa biryoshe gusumba ibindi gitiriwe Michigan Good Food. Iryo higanwa ryatunganijwe n'ishirahamwe Moto City Match rikorera mu gisagara cha Detroit nyene. Urugendo Nadia yagize kugira ngo ashike kuri iyo ntambwe ageze ko niyahe byaroroshe yaciyehe abitangura gute n'icyumviro camujemo gute akabanga yaronse kugira ngo ibyo byose abishike ko nakahe. Twamutumiye kugira ngo ashobore gutanga inyishu kuri ibyo bibazo byacu n'ivyanyumwe muri kumwe natwe mu kiganiro muri Isanga tutabatebeje. Tumwakire Nadia. Nadia ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Nadia
Sabge
ego ikaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze cyane Diane nahazwe kuntumira kuri kino kiganiro.
Ego wakoze cyane kuduha kanukanya turaziko uri muri byinshi haba iby'urugo haba ibya business nkuko babivuga ntibabyoroshe ariko watubwiye ko uturonkera kanukanya. Imbere ko twinjira neza na neza muri ugo rugendo wagize Nadia wotubwira iby'ubwo bushimwe bubiri wabironkejwe ryari byagenze gute kugira ngo ushobore gutoranwa mu bantu amajana abiri aho turiko tuvuga gashimwe ka mbere ka Ash Detroit hamwe na gashimwe kandi uruka kuronka uba mu 10 ba mbere ho hari mu kwezi k'umunani. Dukere ku kahafi ko mu kwezi k'umunani.
Ego murakoze kuri ico kibazo. Agashimwe ka mbere ko mu kwezi k'umunani uwo mwaka ni namahiganwa twaragize mugabo reka ntangure uka mbere niho ucibona aho twatanguriye. Akambere niyo kitoka ari kagoye kubera twaragize application mu Gifaransa twarujuje impapuro zo kuja muri iryo higanwa. Habaye ama procedure menshi kubera bari abantu 200 barenga turatogwa mu bantu ba mbere 25. Icyo gihe muri abo 25 umuntu wese yategeza kuzana akarorero ka k'ibintu akora. Je urumva twaratetse turagenda turashira abantu bitwa ko twuvuga ko arabajije barajya ku bifungwa byacu abandi bakaraba nyine ibintu byose bazanye. Asubira aho dusubira kugira andi matubasira kugira ayandi ma selection
inyuma y'uko batoye 25 ba mbere
ego haba nimba ntibagiye haba abandi 10
ego
turabamwo haba abandi 4 turabamwo niho haba abantu batoro wa mbere aho hose nibyagiye biroroha kubera nko muri 4 ba mbere harabaye amatora ku isi yose barashoye contact abantu bose bahagira amatora ama n'abajuje bara gize ibibazo batubaza aho hose twababa bazi indya zacu kwa twarateka twarateguye n'ikintu twita pop up umba twaratetse indya cyo tugenda kuzigurisha hano muri restaurant y'umuntu abantu baraza kugira bagira amatora bagende kuvuga batora ikintu bazi
yego
urumva byari byoroshye kubwira abantu muradutora mugabo umuntu yariye ku mfungo zacu yaratitse icyabivuga ego
imbere ko tuja kuri ako gashimika kabiri najya uravuze ati mwari amajana 2 baravamwo bagera kuri 25 10 banye gushika mu sigare uri wenyene aho majana 2 gari ubwoko bw'abantu bose abanyafrika abava muri mu bihugu bindi mwari muvanze kandi mese mwari mu gisata cyo guteka
oya twese ntwari mu gisata cyo guteka bwari biyama business atandukanye harimo abateka harimo abimishatsi harimo abimpuzu harimo abi ibintu basiga ku nzara no kuminwa bwari ubwoko bwose
kandi
b'inzoga bububare ubwoko bwose
nimba atari banga wewe utwo kujya watwaye twaruduki
ego murakoze cyane kujya natwaye twari twatwa kujya nyene tuzi ku Burundi wari umuceri zari epinare simwe bazita mu Kirundi ni epinare
bavuga ama epinare nyene
ego harakanyama k'inkoko harakanyama k'inka byari uturayi dutetse mu bushaza n'amakaroti ego byari ibintu nk'ibyo n'imiduzu
Ego. Turava tubigaruka ko handi hato uratubwira nimba ivyo vyo kurya muri Amerika tubihasanga canke ari vyo mubanza kuja kurondera handi hama kugashimika kabiri naho. Watubwira abaye mu bambere hama agashimika kabiri nako.
Agashimye ka kabiri hoho ntitwagize ngo bumvirize injya zacu hoho byari impapuro mugabo hoho byari ibintu bivuga cyane mu mpapuro kuvuga proje icyushaka gushika ko kuri iyo restaurant yawe cyushaka guteza imbere mu gisagara urimo hama nyine bararaba mu mahiganwa bararaba abantu baba bafite ibintu bishaka guteza imbere selon y'ukungena umuntu yabivuze kwera umva twebwe misiyo yacu ko ari kugira twe sibinyuma gatoyi kubera iki gisagara cyacu Detroit nta maresitora yo mu bihugu bya Afrika yo mu seruko seritu dufite ngaha kandi urumva turabye abanyagihugu baba ngahanye bava mu bihugu byacu ntaho bafise bahurira nta kuntu dufise duserura imico yacu twavuze tuti reka tugire restora y'abanyafrika
kuronke
twoserura imico yacu twozune twe twovuga injya za imfungwa zacu kora ngahanye abantu bose ntaco ntibazi imfungwa zacu kandi turavye abantu ngahanye iyo bafungura ni mikate mwembira murabizi bavuga ama fast food rero kumva ko injya zi twovuga ko zifasha imibiri yacu nta sinyinshi ngaha rero umva bagishize ko bayitoye mu migambi myiza iyo biri muri iyo higanwa hama
ego hama muri iyi nayo ya Michigan Good Food hoho mwahiganwa muri benshi bafise ibifungurwa
ego Michigan Good Food twari benshi hama bahaye agashimwe abantu bane abantu bitwa ko bafise imfungurwa ziryoshye muri Michigan
wewe wari muri 10 ba mbere
muri bane
ba mbere
oya 10 ba mbere muri City Match ni ishyirahamwe ritandukanye bikora preske cyo kimwe na Hash Detroit nabo bateza imbere ama urudandazo wa rutoruto mu gisagara cha Detroit ego
nadye mbere ko twakira bari ku murongo twanze tugusabe gatonya agatelefone kawe gwakure muri au parleur kuko abari ko ratwumva bica byumvikana nabi hanyuma rero twakire bari ku murongo bafite ibazo bashaka kubaza uwa mbere ni Jean-Baptiste Kadze
ego ndamwumva
uherereye he
Yerele
mukayanza mu gihugu cy'Uburundi.
Akabazo canke interano kwa Madame Nijimbere Nadia.
Yandi mu meto bugana ndamuramutse.
Yego Nadia, Jean Baptiste ngo arashaka kuvugisha.
Ndagize yambu Jean Baptiste.
Amahoro Nadia, ni sawa.
Ego, amakuru namwe.
Makuru ni meza.
Ego.
Akabazo nashaka kubaza.
Ego.
Ati mu Burundi babona hagisanga umuntu ari mu bushomeri mugabo ugasanga arabura ubugeye mu ayo zo kugura nkanze cyane. Ari ugasanga ari mu mashuri muga akeneye nk'umuntu yo muha inkunga ufate nk'intererano.
Yego.
Wo ushobora no kudusabira nk'umuntu ugeye nk'umu entrepreneur ari hasigiye hanze.
Yego.
Agashira kudusabira n'ubwo n'ingurane.
Yego.
Yo kugira umuntu atanguze ari nka resitora y'icyitegererezo.
Yego.
Nk'uko nawe watanguye uwo mugambi iyo muri leta ya Michigani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego.
Akandi ka kabiri naho gushima uwo mugambi wawe ufite. Ujya uri mu Barundi bake, hari Abarundi bajya hanze muri ugasanga karanga ku Burundi bagatuba gato.
Yego.
Numva yuko ibikungurwa by'u Burundi wagiye kubyereka abazungu bereke no mu Burundi icyo mupi.
Yego.
Uzagumiza karanga cyo mu Burundi, murakoze.
Yego.
Yego, Nadia ngira umusekabatse.
Nega Nadia.
Sabwe.
Wajya wangu tunomere twanyu kugira tuzo tuvuga.
Jean Baptiste urumva ko Nadia adashotse yishura kumburengira ngo araza kutubwira niyo yavyumvira ko hama akumva iyo yiguha ntiyo itangira ku radio turaza kwikuronsa ubwawe mugabo niyo yavyishakira. Urakoze Jean Baptiste. Ego Nadia umvise akabazo ka Jean Baptiste hanini ndanagahindukije ako kambere, we yavuga ati turonkera imfashanyo z'abadufasha nk'iryo shamwe H Detroit rifasha abanyagihugu baba ngaho gusa muri ico gisagara, hariho yandi mashamwe nkayo afasha abafise imigambi yo gushaka kudandaza yo gushaka kwiyungunga na bice mu guteka.
Ego urakoze cyane Lilian. Ndabyo kukabazo ka Jean Baptiste na kabazo ka keza cyane mugabo jewe ku bushobozi mfise ubunye sinoshoka nishura kubera simbona inyishu no muha directement hava sanga ndiko ndamubesha mugabo urazi ko nta muntu numwe adashigikira umugambi mwiza. Jewe agashimwe naronse ngahanye kuri hash Detroit ifasha abantu bo ngahanye muri higisagara gusa. Mugabo umuntu asaba Imana tuze dukure nimba tudokura mu rudandazwa rwacu muri restora yacu twifuza kuzoteza imbere urudandazwa rutoruto mu gihugu cyacu. Kubera nimba turi ngaha umwe wese adiyo yavuye kandi turashaka kugumana karanga kacu, turazi ubuzima abantu bari Burundi babayemo, nukuri two kwifuza ko umuntu wese ashobora gufasha icashoboye. Mugabo ubunye Jean Baptiste nimbosho bakunyumva nta nyishu no guha ubunyene. Mugabo iki ni kibazo kija ku mutima kuvuga ati hari abantu bashoboye mu gihugu cacu bifuza kugurura urudandazwa kanaka mugabo adafise uburyo.
Amakuru akukana ko ngo umuhe agatelefone kanyu nkumbure restaurant yanyu iramaze kugira izina, n'ibimaze kugira izina hariho urubuga dushobora kwisanga ko canke abandi bantu bashobora kurusanga ko gucyo umuntu agukeneye agaca kuri ivyo vy'akazi kawe.
Ego urakoze cyane Jean Baptiste, dufise nimba ufise Facebook restaurant yacu yitwa Baobab Fair. Ni BAOBABFARE. Aho nyira ashobora kudutora kuri Facebook no ku rubuga rwa Instagram nimba ashobora kubikoresha. Turashobora kwahurira neza kurusha gutanga kanimero ku telefone nk'uko mwabivuze Diane. Ego. Ugabo nimba ashaka inimero yanje noshobora kuyimuha ari wenyene apana kwishigira ku radio
nuko ndaza kubijamo inyuma y'ikiganiro ntama tukivuga kuri byo vyiryo zina nkumburi hari habacabashoka bibaza ati iryo zina Baobab turarize mu gisagara cha Bujumbura aho ari restaurant kuri barabara ryaja ahitwa kuri Havana yitwa gucyo nyene hari ubucuti mufitanye n'iyo restaurant ganaze
ubucuti dufitaniye irya restaurant ni sino shaka kubivuga kuri televiziyo
kuri radio
mugabo Baobab Fair Baobab ni giti abantu batabizi ni giti kiba hano muri desert kikabaho nta namazi gifite kikabika amazi kugira kizomara igihe cyose kibaho kandi kiba muri desert ko ubuzima bwo muri desert ntibworoshe rero twebwe dushikitugishika ngaha muri kino gisagara muri kino gihugu ubuzima ntibwari bworoshe bana tuvuye mu gihugu cacu twari dufise ubuzi ushitse ngaha nta mpapuro ufise bwari ubuzima butoroshe rero kumva twise Baobab Fair restaurant yacu nubwo buzima twaciyemo tugashika mu gihugu cyari nka desert kuri twebwe nta muryango nta muvyeyi nta muvukanye mugabo twarashoboye kubaho gushika kuri no saha tugashika kubye tumaze gushika ko
yego urakoze cyane gose kuri iyo muco ijo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro nyi muri isanga mufasoni Nadia nije mbere ni umutumire wacu ariko aratubwira ibyerekeye imigambi yiwe itandukanye no gushema amaze kuronka abanywanye nibashe ku murongo Cedric ahwerere hamuduge ku ijambo na wewe
ndi muri cha Congo cyane nande mbanje gushima kabisa n'umvise binezere cyane kuvuga nk'umuntu yabonye ugashima n'imirimo akaba uwa mbere ku isi yose ndagira niba ntibeshye nimana nabifatiye
muri Detroit ahaba muri leta ya Michigan
ahasigaye ndagira ati ababyeyi icyo batenga ko bazi gukora ubuzi cy'ubundi ntihege gutera abandi nabo bafite ibyo bitekerezo
urakoze
kugufi ni nkuru
sabwe
kugufi ni nkuko
urakoze cyane gose Cedric muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bandanye twumviriza
yego
Nadia urumvise akabazo ka Cedric muri Congo
yego sinumvise neza akabazo
ibyo biracika ya byacitse kaguritse umurongo wiwe muri Congo se kenshi usanga bidakunda neza yabajije ati ni nka kabazo ka Jean Baptiste cyo mutegekanya gukora mu gihugu cy'u Burundi hama n'impanuro uwotanga
ego urakoze cyane Cedric icyo dutegekanya gukora ku gihugu cy'u Burundi nk'ubunye ubunye turadandaza ikawa ikawa ivuye i Burundi sinzi ko nani nababwiye Diane ni ikawa dufise abantu baba importateur bwo babita i Burundi bavana ikawa i Burundi
bashora
ego hama bayizana ari imbuto twebwe tukaca tuyikorera ngahanya ari imbuto muri gisagara cha Detroit iyo kawa iva ahantu muri cooperative y'Imatongo
Matongo ni mu ntara ya Kayanza
ego ego nk'ubunye nk'ico turifuza ko hazogera igihe aho tuyicisha kuri aba bantu b'amaimportateur ashyira ku itorero tugateza imbere bariya bantu barimikawa bazi ko abantu barimikawa bari mu bukene nangere tuzi aka tuzi valere y'ikawa y'i Burundi nukuri si ibintu biryoshye kumva mugaca turifuza ko ni Imana yaduteza imbere natwe tugateza imbere aba bantu kubera nk'ubunye dufite n'umugambi wo gutangura mu kwezi kuza gukora ipiripiri murazi nk'agapiripiri ka nyine wavuze ko kuri Baobab Fair uko kuri Baobab i Burundi canke ahantu bita kwa Mamasoro urazi ko abantu kagapiripiri umuntu aragenda akajya ntataha niyo mu kwezi kuza dufite umugambi wo gukora ako gapiripiri ubunye two turondera impapuro n'uburenganzira bwo kuyidandaza ngaha mu gisagara cha Detroit rero Cedric turibaza ko ni Imana yadufasha turazi iyo twavuye turifudana tugufasha abandi bari Burundi
yego akabazo k'impanuro reka tukabike turaza kuzitanga mu mpera z'ikiganiro kuko niho hazo hamaze koneka n'umuco utari muto Nadia uratubwiye ibyikawa kare twari turi mu migambi mu kuvuga ati ni kawa none Baobab Fair igezehe ni restaurant yatanguye gukora yaruguruye baratangura kubashorera bimeze gute ibikorwa muri mwo ubu nivya
ego Baobab Fair ntirugurura twizera ko zigenze neza tushaka kugura mpera z'umwaka cyane mu kwa mbere ubunye tuko turubaka kubera Baba Fair ni projet nini ya idotwara mu bihumbi 500 by'amadolari hafi gice cy'umuriyoni wa Amerika umva ni projet nini ya twayigendeje bukebuke kugira twerekana karanga ku Burundi uko abantu baba bazi Burundi canke Afrika yose tirutunga muri bino bihugu bya Amerika na hehe turashaka ko ivyo biyumvira atari byo ko ataco dushoboye ko reka twerekana karanga tacu nico gituma twavuze reka tugenze bukebuke unye turi kutwasavye inyuma ya amafaranga twacuwe gutsindira hariho amashira hamwe mato mato afasha ari amashira hamwe afasha ama small business kubaha mito kubaha ingurane rero ayo mafaranga niyo turindiriye ngo abunye tuko turubaka hama tujye kubaka tujye dutangura restora yacu
hama iyo kawa nayo uvuze no kuvuga ko iri hambavu itari mu mugambi wa restora yanyu yoyo mwatanguye kuza murahingura
oya numugambi w'ikawa wazananye na restora urumva kubera twa dufise restora kandi twa dufise ahantu dushira utuntu duke tugurisha nk'ikawa iyo pilipili tuzozana n'ibindi bintu bizi Burundi ibintu bizire muri Afrika dukorera ngahanye yadushobora no gutanga kandi
ego twese kandi na sabato ikaze kujugya Amerika uherereye hama ucuduga ku ijambo
Ndi rya Amerika murakoze cyane nitwa koko sabato ndi nyagato ku murenge wa Mubuga hano ikarongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muranunga mvuge mu Kirundi yo numvise vema muri studio cyangwa yatumiye abatumirwa barundi ndanezerwa cyane kuvuga mu Kirundi nubwo nakizi neza.
Tuga ku ijambo.
Najya mbaze d'abord najya uzoteka injya z'abarundi cyanke nizo n'iz'abanyafurika y'ubuseruko nk'uko nabibonye kuri Facebook mbere na mbere n'iz'abarundi cyanke nizo zo muri aka karere kose
urakoze cyane sabato Nadia aca kwishura Nadia
mugabo ndacyabaza nuko nagira ngo abanza asigurire niba kuko hano mu Rwanda turagira niba yategura nyinjya zo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko najyanda mubwire mugabo azite cyane kunjya zijya kama za kera nko guteka nk'ibicumbu bidahase cyangwa nk'ibihaza cyangwa nk'ibirayi akagekaho nk'ibiharage mugabo hari n'uburyo mu Rwanda dufise ikintu cyo guteka twajya kurya ntidushire ku masahani aya vidyo ya kizungu tugashyira nko ku nkoko sinzi ko mu Kirundi mwita inkoko cyangwa intara
ni inkoko nyine
ziboshye mu kinyarwanda ziboshye bya kinyarwanda none bagasuka ko izonjya mu by'ukuri ntibanarishe bijya byiko bya kizungu cyangwa amafurushete bakarisha intoki abazungu nk'iyo baje n'ubu bumuhanga bakaza nyine mu Rwanda gusanga izo njya bazikunda cyane mugabo tukaba tugira ngo none nawe ndagenda namubaze eske yagiye kugira ngo amenye izo njya zo muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko mu bihugu bya Uganda, Tanzania, Kenya na mu Rwanda yarahageze ku buryo azi izo njya zabo cyane afise abantu bamusigurira bakamubwira bati mu Rwanda bateka ibinini muri Uganda bateka ibinini cyane Kenya bateka ibinini yarahageze kugira ngo amenye izo njya cyane afise abantu bamusigurira babayo atubwire mu by'ukuri niba azi izo njya niba atazizi aje mu by'ukuri tuzajye twandika nko kuri Facebook nabyishimiye cyane yuko yavuze ko kuri Facebook umuntu yamurondera iyo turamubwira nkatwe tucatinge cyane iyo turamubwira izonjya kugira ngo bifashe abo bazungu kuko twamenye neza ko abazungu bakunda izonjya ntibakunda injya zabo barazirambiwe barashaka zino njya za kera z'abanyafurika
urakoze kiretse yuko ushize muri rusange ko badakunda injya zabo ariko ntitwovyemeza hariho abazikunda bagakunda no kuvanga Nadia wumvise utubazo twa sabato isura restaurant yawe izo ifise ni yahe ni Kirundi kinyarwanda bya kera hama izo mfungurwa zo muri ako karere urashaka kuvuga iki
bazo muri ako karere ni mfungurwa ahanini ya ngo Burundi kazi ndabona naragiye mu Rwanda
Nadia ulikura zimagurika urashobora nimba ukiri muri ho parleur kuyikura ko gashaka ko gutwigusa biraza kutworohereza
Oya sinashije kuri ho parleur namba bariyangira ni umurongo
Ego ntacho unisawa ego
Ego sabato ikangaruke ukabazo kawe nayimvuze nti ngende murundi kazi nteke injazi kirundi mugana aragiye mu Rwanda ndamaze kujya Uganda muri Kenya hose ndabye tujya injazi imwe gusa zitandukanye gato y'umwene umuntu aziteka rero unye kungene nteka novuga ko nteke injazi kirundi mugabo ataho zitaniye cyane n'iza abanyarwanda cyanke iza baganda ahanini ya rero tura aba igikoni cyacu kiruguruye ku muntu wese adatuzanira icyo utwo kwita recette ukungene bateka injya kanaka mugabo turavye ivyo turya ni bimwe ni bwa bugari ni ya myumbati ni bya bijumbu ni bya biharage byose hama ikindi yaravuze cyo kujya tukarira
ku karishinoki
tukari nokuri restora yacu uzoza saba kwa sakurisha intoki udashaka sakurisha ifurusheti canke ikiyiko arabirekuriwe mugabo ikangaruke ku byinkoko inkoko sinzi ko yabanyumva ngahanye shobora kwironka ko ku madorari ashaka kuri 200 irazimbye cyane nta naho noyikura bisigura ko ubunye nta bushobozi ifise bwo kujya ku bintu bizimbye cyane kandi restori gitangura murabizi umuratangura na duka afise umuntu akagenda aduga twisunze ukuntu abakiriya bariko barasaba twari twifuza nk'abantu bo muri Afrika bazoza kujya iwacu ari twari twifuza gusubira kujya yanjya iwacu yitwa ukunuku hari umuntu ayisabye cyangwa abantu bayisabye tuzokwigora turondere aho dukura iyo recette tubiteke
yego none Ganadia ntaciyemwo icyumviro cya sabato izo ngya zose muri Michigan Detroit ahuba ziraboneka ibijumbu ibiharage hama isombe n'ibintu umuntu ashobora kuhasanga byoroshe
ego hariho ibitoroshe mugabo kubera tuzi icyo twiyemeje turabirondera nubwo biba bizimbye tukabigura nkunye ndavye nk'ibiharage duteka hari ibiharage by'ubwoko bwose mugabo ibiharage twagize akaranga k'injya zacu ni bya biharage tuvuga ngo bya jone by'Iburundi nukuri ibyo biharage birazimbye kurusha ibiharage byose byo ngaha mugabo ko mari byo twashatse twavuze tuti ibinye birazana kakaranga k'iwacu kubera nk'uko nayikubwiye twarigeze kubiteka hama haza abantu batubaza ngo iyi ni mac and cheese simwe ndabivuga na macaroni arimo iforomaje bumva ntibamenye ibyo ari byo mugabo amaze kubijya aciye avuga ati ibi ntabyo nayo bwaje mugabo ni ibintu biri ku isoko ryabo ibintu biri ku isoko ryabo iyo gahanye mugabo urumva turagerageza hari ibyo tugura bituzimbye n'ibindi nk'ubunye hari ibindi dufite umugambi wo kuzokura muri Afrika niyo twatera imbere imana ibiri imbere
amakuru akunyine nk'abo bakubaza ivyo bariko bararya ivyo ari vyo iyo mumaze gutwara izo mfungurwa zanyu masabukuru atandukanye waratubwiye yuko barabatuma ko ati dutekere giribi ikintu ca mbere abanyamahanga bavuga bakirya ivyo bifungurwa vyo muri Afrika y'ubuseruko n'ica n'inzogaruka canke ni nariye muganzo banza menyesha
ego urakoze cyane Diane nukuri sinovuga ngo ndiko ndishima gushika ubu abantu bamaze kujya injya zacu baragaruka twaragize isabukuru hari isabukuru y'abanyafrika ku isi yose yaberenga hanye Detroit mu kwezi k'umunani guhera twagaburiye abantu 600 mu minsi ibiri umuntu yaraza ukadubona agarukanye n'abantu nka 10 ku buryo isabukuru ryaraheze abantu batanga udutelefona ngo turasabye mutubwire ahantu turi tuze tugure ibyaraye ibyo urumva nitwari tubirekuriwe n'amategeko kandi urumva ahanini yabyari byanaheze nta n'igihe twari dusigaranye bisigura ko nukuri injya zacu barazikunda baratubwira ko zifite akanovera kubera turazishyiramo ibikwiye wana kagatunguru k'i Burundi wagakaranze twaragumanye iyo mico
ego nuko rero reka tubandanye twakira abandi bari ku murongo wa telefone Eric uratwumva Eric uratwumva?
Ndakumva.
Ego Eric ndaya urutwumva uri hehe hama ucuduga ku jambo.
Urimo
ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe.
Duga ku ijambo.
Yo nashaka kumubaza.
Mhm.
Yatangire gukorera mu Burundi cyangwa yaba yatangire gukora ibyo muri Amerika?
Sabwe?
Namubaza ngo.
Mhm.
Yatangire gukorera mu Burundi cyangwa yagiye gukorera muri Amerika nibwo gambere yageze muri Amerika nibwo yabikoreye.
Urakoze gume ku murongo gume wumviriza radio arakwishura.
Ikindi nacyo.
Aha.
Iyo business iyo ngira ngo agere abantu bose muri Amerika yaba yatangire kugira ngo agere kuri iyo business iyo ngira ngo agere aho bose kure.
Mhm.
Nico nababaza.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Nawe ugira umunsi mwiza.
Ego. Nadia arumvise utubazo twa Eric.
Ego urakoze cyane Eric. Nagira nkubwire cyo nkiri Burundi nari mfise akazi kabayabaye. Mugabo aziko mu mico yacu nje nakuze nteka.
Mm-hmm.
Ababyeyi banje baranyigishije guteka nari mfise nosiyo guteka. Mm-hmm. Mugabo shitse ngaha ndabandanya niga guteka. Mm-hmm. Ndabikunda nteka misi yose jewe n'umuryango wanje tujya muhira.
Mm-hmm.
Ndya dutetse.
Mm-hmm.
Hama nicyo cyatumye dutangura nicyo cyiyumviro reka cye mbandaniza ikibazo cyo cya kabiri.
Yego.
Dutanguye icyiyumviro tuko turagiye ibifungwa byacu tukaraba nk'ubu tuvuze dushaka gusohoka tugende gufungura hanze dushake ahantu twagiye ifungwa z'abanyafrika tukahabura.
Mm.
Kwavuga tuti kubera iki murato kwiyumvira kugurura restora y'abanyafrika ngahanye.
Mm.
Mugabo kubera uburyo butabigushoboje bikaguma mu cyiyumviro.
Mm-hmm.
Rero umunsi twaronse iyo opportunity yo kugira hash Detroit ivuze ati bagire ihiganwa twavuga tuti kubera iki twe tutoyijamo reka tuje muri iyo higanwa turabe.
Mm-hmm.
Hama niho twatanguriye.
Mm-hmm.
Umva rero gushika isaha iyo hash Detroit tumaze gutsindira ayo mafaranga niho twavuze ati byose birashoboka reka tubandanye dukora.
Mm-hmm.
Ngira tuzotewa dushikaho twugurura ya restora.
Mm-hmm.
Ego
twose kandi na Emmanuel ku wundi murongo. Emmanuel ikaze na wewe. Ego ahwerere hama akabazo canke intererano. Nadia urumvise intererano ya Emmanuel uratengekanya ko muri yo restaurant ni amara gushinga imizi hazoronkamwo ubuzi abanyarwanda bazi guteka ivyo abaganda igitoki cabo kiba gikoze nk'ubugari si nka kime cagatoki ko mu Burundi canke mu Rwanda ayo ma co bita mu Faransa ama variété umuntu akazoshwa ko yahasanga byoroshe.
Ego urakoze cyane Emmanuel kuri iyo ntererano mpaye mugabo nagenda kugire ko aho nta nkeka nta bwoba muri gisagara cyacu n'abantu jewe nzi twabanye tukibana n'ubu ndabana n'abanyarwanda n'abaganda n'abakenya n'abatanzania aho nta bwoba nico gituma n'ubunye umwe wese aho niyo twashinga imizi nko mwabivuze selo yikunge nabantu bariko baraza bakabisaba ndazi ko ndonfise aho aho nikora kandi mu bantu tuzokorana abanya abo abo bose mvuze bazaba bari mu bantu tuzokorana muri restaurant
ego ni kintu twovuga ngo abo bantu yo mitres uvuze wo muri Afrika y'ubuseruko ni gitigiri kinini ngaho muri Detroit ga Anadi
no vuga ko atari kinini kubera benshi baraza baronka impapuro bakagenda kubera muri gisagara nko nabwiye ko ahanini ya iyi restora yacu izoba ari gutanga umuco guteza imbere umuco w'abanyafrika abanyafrika bo mu buseruko turonka aho duhurira turonka aho tuganirira imico yacu turonka aho tugirira n'abandi banyamerika abantu muri Detroit imico yacu yo muri Afrika rero kuzokumva ko hazoba hariyo restora y'abanyafrika bo mu buseruko bizotuma n'abandi bava hirya no hino bavuga ati turakeneye kujya gutembera hajya ahantu binashobotse tunahabe
turarindire ko natwe tujya kara tukaza kubiraba
karibu cyane
ijiganiro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga umutumire wacu ni Madame Nadia Nijimbere mumve ariko aratubwira ibyerekeye imigambi yiwe yo gushinga inzu ya mbere y'uburiro muri Detroit iyo nzu izoba irimo ibifungurwa byihariye byo muri Afrika y'ubuseruko turase kandi na Eric Manirakiza Eric ikaze kujugi Amerika
ego na mahoro
ego ahwerere hama akabazo canke intererana kuri Nadi
ndi Burundi
aha nduka ku ijambo
ego ni biza cyane kuri cyumviro yagize cyo gushinga restaurant nkano nk'abari mu bazungu kugira ngo bibukanye injya zo muri Afrika ni biza cyane kuko hari yabajyaye injya zitandukanye ziteye n'imbere ndagenda mubaze ko iniwacu Burundi kwa tumenyereye barafungura intete ibigori urabizi intete boke ndagenda mubaze ko inifuwa nk'intete hari abazironka byoroshye cyangwa ibyumvita uburobe
ubuswage
ndiye ko yo ubuswage vara ubuswage ko niho yoronka nabavujya aratubwira tumu aduyiso ko tutangonzo tutimu timurongikira amikini nacho nakumwaza ego ni biza cyane ko kubona ko bakoze cyumviro kuko harabana beshi bazi no mu vacances batazi kintu kimwe kino donc mba ba prefera kujya mu hoteli injya zino muri Afrika abona kumenga si injya ndemwe ndabona byensira bakuze baraza mugabo bakabona ko injya bagira bafungure bakazibona mugabo zikabagora kujya byo kwamenyereza kujya izo ngazo muri Afrika ko inifo baji no mba bakunda kwineraguza
bamwe
ama bamwe bamwe n'abantu bavukiye umba baji no babira bagoye kini nacho n'icya nyuma nkuko bimviriye ibyo byamanuzenya gukora nka restora bararonda ikindi kintu bokora kugira bateze imbere imico yo muri Afrika kwigisha izi ndimi zo muri Afrika kubera ko izirange bantu nk'abana bazino aje kwa mutanyi nakuru ashaka kuvino atanavuganye naye nakuru yaraje kubura kwa mutanyi nakuru urumva se ni ibintu biteye isoni umva ngo umwana ahamye kuza kwa mutanyi nakuru me ntazi ntibazokominikana biragoye umva inakuru amubona uko nka firme abona umwana uko nyine agenda ukumva ntaze kumuvugisha barakwiye kuraba ko boteza imbere imico yo muri Afrika bakigisha abana babo ibintu donc imico muri Afrika bakamenya ibintu byinshi cyane nk'uko baje bakaza babizi batabaza ngo mama yarambwiye iki
Eric Mugata wadusanga tuko turarengera Karimbi Nadia kukurumva ko yatubwiye yuko yibereye mu byo gukinjika sinzire yuko bizohava bica bimukundira ko jam no muri ibyo byindi murakoze cyane gose Eric
ego
Nadia umvise amakenga n'utubazo twa Eric
ego urakoze cyane Eric n'ukuri amakenga ufise nanje ndayafise kandi urakoze cyane kuko kabaye kambere wavuze ngo bega ngo ngo ngahano turaronka intete cyangwa uburobe kugira tugumane kuri ya mico nyene y'ikirundi n'ukuri intete ntaho ndazibona mugabo ndazi ko ndazironde no zironka nta kintu na kimwe iresora yanjye izoshaka ci Burundi nzobura uburobe ngahanye nta buhari mugabo narumvise muri Canada ngaha hijya yacu hari abantu babukora nungahanye narumvise ko hari abantu babukora buza buzimbye mugabo igikuru uko umuntu afise kakaranga kacu naho nyurumva bizovana ku bantu babusaba umva umuntu azobanza abihe abantu babanze babije ko bumve babikunze umuntu abishire muri menu hama tugende gucyo hama ikindi yavuze ngo abantu baje Burundi ngo bararonka ingunja z'abarundi ko bashitse baje Burundi ngo bataba gishoboye kujya injya z'i Burundi reka ngaruke kuri ka kandi nyene rike mvuze navuze nimba dusho abo bana bashaka kuza i Burundi ngira ahanini y'abari bakunjya z'i Burundi nimba batana bavukiye ngaha ntanjya z'i Burundi bazi barazi z'injya zose abanyamerika bose bajya twese tujya mugabo abantu benshi bafise iyo mpano yo guteka zanjya nyene tujya i Burundi rero ashitse i Burundi n'ukuri ziramugora ko yantazaze kandi birumvikana nico gituma nibaza ko ni restora yacu izofasha abo bana bavukiye ngaha batazi injya zo muri Afrika en general bashoboye kuba bojya injya zo muri restora yacu bashitse i Burundi bazobona bazokwira truvu niko novuga
ego si maze nk'ukunganira gatonya nuko nk'ibyo byukuvuga ngo intete canke ubuswage nko ngaha anyi nka Washington hariho abo turiko turagerageza kuzobatunganiriza ikiganiro bagizwe ahanini n'impunzi zaje ziva muri Tanzania abapfasoni bafise imirima y'imyumbati ayo myumbati baheza bakayihunguramwo ubwo buswage bafise n'imirima y'intore izo ntore zikaze zisa nka za zindi zo mu Burundi twaragerageje kugira ngo baze baduhe ikiganiro n'ubu turacara birimwo n'ivyakunda rero tuzobabazanira utwo twazo natwo nyene mufise kuri ivyo bifungurwa dusanga hariya nino no musi biri muri Amerika mushobore kubironkera inyisho turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara murantunga muri sanga Dieudonné ahuri hama intererano canke ikibazo Dieudonné uratwumva
yego ndabumva
yego intererano canke ikibazo
ego je ikibazo fise cyambere mbega ko twumvise ko ashobora gushinga restora iyo muri Michigan muri America mbega arafise ni migambi ashaka kuzokorera mu karere ka East Africa Community ndetse no kuzana imigambi myinshi mu Burundi kugira ngo mu Burundi akorere byinshi byatubone bana ko muri Afrika henshi ubuzima bugoye kubajene kugira bashore kuronka kazi nko mu iyo migambi yo yashingiye mu Burundi kukurumba maze kuba ashinze nka restaurant mu Burundi nuko yoha akazi abantu benshi bakava mu bushomeri gashobora gukora kiga cyane agomba ndamubaze mbega nk'ubyo yari kagiye kumubaza arafise icyizere nye neza ko izo njya zoteka ko adoro nk'abakiriya bo bazozijya ko rushanga bigoye bo bamenyeye ivyo hiwe wabo nibyo bafrigo cyangwa ibindi bintu nyine basanzwe bafungura hiye kiriya shaka sinari nsize mbega hoho arabona yuko bizomworohera kuronka abantu bamwitabira muri iyo resitora nabo ryaje ushobora kuvuga ati irya resitora ari umuntu w'umwirabure naho bitaba hariho ibyo gucangura iby'urukoba ntibazavamo ngo nayo ukomeye ngo ni resitora idateye imbere bashobore kureka kumwitabira mu kujya kumushorera
urakoze ubwira umunsi mwiza Dieudonné uri mu gihugu cy'u Burundi
ego
urakoze Nadia utubazo twa Dieudonné n'amakenga yiwe
ego utubazo numvise icyo umugambi dufise wo kuzofasha nk'abajene b'u Burundi ngo ubuzibura Kenya nimba dufise umugambi wo kuzo gira nka proje Burundi hama tugatanga ubuzima ba jeune
canke restaurant mu Burundi ngira ngo
canke restaurant mu Burundi
y'abanyafrika canke y'abanyamerika
ego akandi kabazo yavuze ariko yasa makinga avuga ati ngo bega ngo turibaza ko tudoronka abakiriya muri iyo restaurant yacu kubera abantu batamenyereza injya zacu akabazo ka gatatu wo mpumuco ga
byanze akabazo ka gatatu yavuze ati buzo buri umunyafrika afise iyo restaurant ntibazo havuga ati ntitubijamwo ntiratera imbere turi nobira n'ibirimo
ego reka mpere kuri akabazo ka nyuma Jedone nukuri nimbandi ngaha ngeze ngahanye ni kubera imfashanyo lo soutien yaba yo muri mu kino gihugu ca muri state ya Michigan mu gahere ka Detroit abantu baratahuye cyane umugambi wacu kumva ko twotanguye restaurant ni kugira tuzane umuco w'abarundi abantu bo ngaha bari banyotewe iyi restaurant y'abanyafrika barashaka variété mu yandi ma state nkaho muri Diane Washington ndi badakora ama restaurant y'abanyafrika
ko hari menshi
ego ngaha urumva ntazo twari dufise rero hari abantu cyo kuvuga ko abanyamerika badakunda inya zabo barazikunda mugabo barashaka variété baramaze kugenda mu yandi ma state bugasanga hari ama restaurant abantu bose baba ngaho bafite ama restaurant yaho rero kumva ko twebwe twari tubuze restaurant y'abanyafrika tubafite abanyafrika tubafite abanyamerika bashaka izo nya z'abanyafrika twaragize kenshi twovuga amasondage twaratetse kenshi mu mice itandukanye abantu barakunze injya zacu rero ngaho nye kumva ko bazikunze n'ukuri nta nkeka ahubwo restaurant itevye kugurura niyo yugurura turabizi ko abantu barakunda injya zacu gushika uyu munsi barahamagara umugabo wanjye amaka telefone bisi yose no kugurura ryari mbega bigeze hehe bimeze gute aho nyirumva nta nkeka akandi kabazo yabazije ko tushobora kuzokugura isori Burundi canke kugira dushobora kuba twafasha abajene ba Burundi n'ukuri ni cyumviro cyiza kandi sinovuga exactement ko tuzokugura restaurant mugabo ndazi ko dufite ama projet menshi yo kuzokorera Burundi turifuza ko umuntu wese twese dukunda iyo twavuye aho ni muhira turifuza ko sinotera imbere nziko atakina kimwe sinivuza kuzoja kumva ko no kugura business muri Europe cyangwa ahandi hantu ikintu cya mbere nzogira shoboye kwa no kugura restaurant cyangwa kugira business ahandi hantu ni mu gihugu cyanze no mu karere no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ivyo birazwe yego
hamagana je harakantu ucishije mu vuze ngo umutware wanje ari umushinga ntaye cyangwa umugabo yamakuga telefone ni vyo mukorana muri babiri hagati yawe n'umugabo cyangwa no kugushigikira gusa
nivyo dukorana turi babiri je hagati n'umugabo uyu mugabo wanje kubera jewe novuga ko biragabuye umugabo wanje ni reka tuvuge ko jewe ndi mu gikoni mugabo wanje nawe ni ibintu professionnel sindi mwe no bivuga
ibintu gupangira impapuro
ego impapuro ibintu byo ma application kurondera ibi byose ni wabikora hama nanje akanzanira komande nkateka
yego nuko rero kandi nagutere intege cyane kuko akesha abapfasoni usanga banatwagwa na twinshi ngacancane muri no mahanga ugasanga uwo mwanya wo gukora ayo ma projet cyangwa iyo migambi ntubonetse cyane twase kandi na Aster uratwumva
ndabumva neza
yego aho herere hama akabazo cyangwa intererano
nakabazo kavanze n'intererano ndamushimiye numwe mu barundi kazi benshi bitanga kandi numva itahiniga n'iterambe iteza imbere abandi ariko akabazo ka mbere namubaza naka mbega ko tumenyereye mu Burundi dufite ikigo kigenzura iby'imisho n'akaranga ku biribwa cyangwa ku binyobwa CBE naho muri Amerika icyo kigo kishobora kihari kishobora kimaze kumwemerera yuko ibintu byo biba bisize amategeko ntabwo bayo bashyize yuko bazohabwa bimwangira akabazo gakurikira iyo ndari mugandi nk'uyu ni ngombwa ukoreshe abakozi mbega azokoresha abazungu azokoresha abarundi ntazokoresha abanyafurika bazomufasha muri ibyo bintu hanyuma iyindi ntererano ego kenshi y'abantu sirifu ku barundi iyo benshi bamaze gukira ntibagire iyo bavuye rero uwo mugambi wo bategekanya kugira afashe urundi rwaruka ashaka abandi bantu baba bazize mu gihugu cyo nakugira batera imbere murakoze imana ibahezagire
ntiurakoze cyane rwose Nadia akabaza kugufasha abo wasize Burundi urumva ko aguma akagaruka
ego urakoze cyane Aster akabazo ko gufasha abanasize Burundi n'ukuri kiguma kigaruka kandi namakenga umuntu wese ashobora kuba afise igihugu cy'u Burundi turaze ngene kimeze muri bino bihe n'ukuri ni ikintu umuntu adashobora kwibagira dufise imiryango twese Burundi dufise turadiyo twavuye kandi umuntu wese ateye imbere yo kwifuza guteza imbere igihugu ciwe icyonye ni ikintu no kwibagira kandi urumva ni ikintu ashobora gusipesifika ubunyene ngo mvuge ngo nzogira iki nzogira iki mugabo ndazi ko niyo natangura deja kumenya ko ndishikiye mu gihugu cy'u Burundi kuza gutora iki cyangwa gutora iki cyangwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko nzoba nzi ko ndatanguye mugabo amakenga aster ndayumva yundi muntu wese n'ukuri turifuza kuzoteza imbere iyo tuva
ego hama uramaze gutangura kwiyumvira abakozi nyamukuru zo koresha muri restaurant yawe
ego ku bakozi abakozi zokoresha n'abakozi batandukanye abanyafrika abarundi abanyarwanda umva tuzogira murabizi nke tugira ani appel d'offre hama umuntu akavuga icyo ashoboye umuntu akavuga akwerekana ko ari interested arashaka gukora akora ako kazi nta tandukaniro ngo umwirabure umuzungu umunyafrika umuki akazi kacu kazoba kari kuri kimijyango yuguriye ku bantu bose hama ego abantu bose babishoboye turose abanyafrika Imana izo bitwungurura imijyango kabisa kuko turifuza gukora n'abanyafrika benshi
hama yavuze ati nko mu Burundi hari ibigo bitandukanye biza kugenzura ingene ibinyobwa bikoze ahi wawe nubwo bitaraje muri restaurant ubukorera muhira utanga izonjya ijya nino baramaze kuza kugendereza bakaraba imfungurwa utanga ko zikwije atakanenge zifise ganade
ego kubera ahanini ya umuntu uzi gutekera abantu turahari habije ama license hari ama license bufise yo kuba urekuriwe guteka indyazo kugaburira abantu kubera urumva murazi ko abantu bashobora kugwara bakigenda bakitwarira ati twari indyazo hanaha naha naha zaratwaje ico gituma ivyonye nta kibazo dufise turafite license yo kugaburira abantu kandi urumva iyo dutekera abantu benshi tuwa dufise bya bikoni binini yamwe bimeze nk'ivyo mu restaurant nibyo tugera tugakota tugatekerayo
yego urakoze cyane twese kandi na Désiré aho herereye intera no canke ikibazo kuri Nadia
na kumashime cyane uwo muri kazi yashoboye kwintambwe ayo Nadia kiye kandi ubakora gitumwete mwinshi cyo yaza bifite ngaho nicuko sakubaza mu Burundi
Désiré agatelefone kawe kariko karacika gurika cyane Désiré tumva dashoye kugumana kuko telefone we iri kwiravuga nabi Etienne uratwumva ego aho herereye hama kabazo kawe usongoye kukakanya dusigaranye na gato
Jengo ko na imani ni zekare na wabiyo ni mtuende huu ba etiene kuturu kwa mungu hara kirundo kusoni. Iki wazo na nisi se siki hindi vema chumu chagirageza kuruwa watu ya wanu wa marama shure mvurundi. Nize si kwa urani wea takini bifidi kora ariko nyakuwa mkuri hindi huku nakatajira mga uwezi na mtuende wakita ngo imbiri la kwa nisi ira hose.
Songora Etienne dusigaranye imanya muto
iyo tugerageje kumva ko hari abarundi b'umutima kandi baciye ubwenge n'incagenda bamwe baragenda hirya no hino batora ibintu by'iterambere byoteza imbere abarundi cyangwa abarundi kazi bene wabo yatunezera cyane ikibazo rero nagomba kubaza none kwibyo bintu turimo turabyumva ibyo ni byiza cyane rwose ni nabyo Imana ishaka na cyane cyane mu basenga ni byo Imana ishaka abantu wafashanya icyo utifuza ko cyo kuba ko nifuze yuko cyoba no kuri mugenzi wawe ubwo rero ibyo terambere twashaka uko natwe abarundi byo dushwaramo twavuga duti ni bene wacu batanze kubona izuba bakoresheje ubwenge n'ubuhinga budasanzwe
urakoze cyane Etienne ugira umunsi mwiza nawe we Kevin nawe uratwumva Kevin ego aho herereye hama kabazo canke intererano
Ego twabomba tubasabe
sabwe
ugira wona ikibazo ndagifatiye hagati ngaje uko iradukisha yumviriza ariko ni nari namwe nsaba uko ni mwatubwira ko tuzara turumviriza wadamere ugiye bwa wasapu ngiye ku murongo bunene
urakoze cyane uratwumva uri mu Burundi kuri short waves hama uhererehe neza na neza ni dushoye nawe nyine kumugumana ku murongo wa telefone ariko hariho amashotwebs atandukanye batwumvira ko reka mu biganiro byacu biri imbere turaza kubibamenyesha biciye mu biganiro bitandukanye ariko Nadia tuko turasa nk'abasozera gato ikiganiro cacu iyo nzira waciye mu gushika ino saha ahuri yarakoroheye intamba nyamukuru wahuye ni nkiza
Ego urakoze cyane Diane ku nzira naciyemo n'ukuri niyoroshe niya nzira y'amaho wa mugabo uvuga uti iriho ndarisimba mugabo mu mwanya sesika mu nzira nziza gushika kuri kino gihe amafaranga twararonse nta sinovuga ko ari n'igice cya gatatu y'amafaranga dushaka gukoresha ntibyoroshe kubera twagiye duca muri biya na hirya ugasanga hari umunsi wicara ukavuga uti none gamani ibintu bizogenda gute mugabo n'ukuri twakuze mu mico yacu twarakuze tuvuga uti turizera ibinye bizokoreka kandi uvuga ati nimba ibintu bya mbere byarashobotse nibi bidoshoboka n'umugambi twashyize mu mutwe tuvuga uti ntituzi igihe tuzowugurura mugabo umugambi udoshoboka nico gituma ntibyoroshe n'ukuri ntibyoroshe mugabo birashoboka rero kugera kuri zino saha ndabona ko mu meza ngahe restore izoba yugurutse ntibyoroshe nko kuronka amafaranga ashika ku 500,000 by'amadolari byoroshe ku muntu w'ubuzima bayabaye turindiye amahera ku madeni tuzofata amadeni menshi mugabo turizeye ko bizoshoboka
yego hamagana ndya impanuro woha abakiri bato baba bari mu mahanga babona umengo ubuzi ni kigoye kandi by'ukuri si coroshe baba bakiri bato bari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda Kenya Tanzania hose baratwumva canke za Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo intereranyo agahamba wo batekerera uno munsi nakaye ko bashaka kwikorera imirimo yabo
ego urakoze cyane Diane je kintu numva noterera ku bantu bakiri bato abari abakiri muri Afrika n'abakiri n'abari ngaha nifuza ko umuntu wese yogira proje mu mutwe ukavuga ati iki ni cyimviro cyane shaka kuzokora ukakigumako nibizokoroha hazogera igihe wumva uradebukiwe biranse ntubone yuca mugabo kigumeko umunsi n'umunsi ni wagoma ku cyimviro cawe bukeye bwije uryamye uri kwafungura dogma wiyumvira cha cyimviro cawe kandi sohora icyumviro kiyage n'abantu kubera ni wakigumiza mu mutwe nawe uzora nka ugufasha vuga imigambi yawe uvuga icyo ushaka gushikako uvuge icyo uwo mugambi wawe uzofasha n'ukuri nk'ubunye twe kumva ko umugambi wacu turashaka guteza imbere imico yacu ntidushaka kugura restaurant ngo dushaka beaucoup plus amafaranga turashaka ko ibaresora iba accessible ku bantu bose bari mu micungararo bitirutse muri kino gihugu cha muri no state na ya Michigan mu muji wa Detroit
nuko reka tukwifurize amahigwe cyane muri iyo mugambi wawe wumva ufatikanije n'umushinga ntahe wawe hama tugushimire cyane gose Nadia nije mbere twavugana uri ngaho Detroit muri leta ya Michigan ku mwanya waduhaye ejo tukazosubira kukwikora ko kugira ngo udufashe mu biganiro bitandukanye uzotukundire nkuko no munsi wadukundi
yego cyane Diane
kurakoze cyane gose Nadia heka namwe bw'inshuti bakunze mwakoze mwari ko muratwumviriza muherereye irya anino yakoze Fatuma Rimasi Kalala hamwe na Geoffrey Mutagoma bari kumwe muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije naje Diane nahazwe narinde mesheje muri sanga no munsi mushobora gusubira kwa mviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ndayifurize weekend nziza ndabasigiye kano karirimbo turashoboye ni umukenyezi baba bariko baravuga na karirimbo ka Cynthia Iteka Cynthia Iteka no murundi kazi we abarizwa mu gihugu cha Sweden ni nayo aririmbira ariko arasohora uturirimbo dutandukanye nitwaje habona yaratwemere ku ijuru rya America rizoba biri mbere batronse mbwira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu kwa gatanu muri sanga mumvise ko twahebeye abapfasoni namwe bgaho muri muranigwe ndaje nzanyiwe yukubaka ikigihugu chanje mu butunzi mu kibana na mu mara nanje ndaje ndaje nzanye ivyiyumviro birashe ngo twese hamwe tubashe gusenyera ku mugozi umwe muri vyose na hose umukenyezi fatikibanza ndumukenyezi ndabivuze ni mubizi ndayemwe mu byo tutangaje
Dushimiri Diane Nazwi ahejeje kudushikiriza.